Hii ni Radio SBD America. Isu ya Amerika libashikiza ibiganiro vya ry'iminsi yose mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Turabara mu kijeshwe tumuduteza amatwi muri iki gitondo cyo ku munsi wa gatatu itariki 2 z'ukwezi kw'icumi umwaka w'2019 kuri micro muri kumwe nanje FDM niyo ngabo. Ingingo yo gutahukana impunzi z'abarundi ziri mu makamba atandukanye mu gihugu cya Tanzania ku nguvu ntiyashizwe mu bikorwa ejo ku munsi wa kabiri itariki ya mbere y'ukwezi kw'icumi nk'uko byarategekanijwe.
Ego twebwe nk'impunzi n'ukuri iyi tariki imwe yari yaduteye ubwoba, ariko turashimira Imana ko tubona leta ya Tanzania na leta y'u Burundi ingingo bari bafashe guhungura abantu ku nguvu batayashize mu ngiro.
Uyo ni umwe mu mpunzi z'abarundi ari mu ikambi y'impunzi mu gihugu cya Tanzania. Mu Burundi ejo ku munsi wa kabiri niho abagize komisiyo zitegura amatora mu ntara barahiye kuzorangiza ibikorwa byabo mu matora rusange ategekanijwe mu kwezi kwa gatanu umwaka utaha w'2020. Ishami ry'ishyirahamwe mpuzamakungu ryitaho impunzi HCR ritangaza ko abimukira bakuwe muri Libya bajanwa mu Rwanda bafise ubwigenge bwo kubaho aho bakiriwe mu ikambi y'agateganyo iri igashora mu karere ka Bugesera. Imbere yuko dushika kuri aya makuru, reka tubanze dutega amatwi mugenzi wacu Alice Bigirimana dushikiriza amakuru yo hirya no hino adufitiye muri aka kanya.
Urakoze Fidel, ndamutse n'abaduteze amatwi muri aka gatondo. Muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Perezida Donald Trump yashikirije ejo ku munsi wa kabiri ko amatohoza ariko arakorwa yotuma akurwa ku butegetsi ari nko gutegura kudeta kuri leta yiwe. Ivyo yabishikirije inyuma yaho umushikiranganji wa Amerika ajejwe imigenderanire n'ayandi makungu Mike Pompeo ashikirije ko azokora uko ashoboye aburizemwo canke adindize ko abantu batanu bahoze canke bagikorera ubwo bushikiranganji bisigura kuco bazi ku kiganiro Perezida Trump yagiranye na Perezida wa Ukraine. Mike Pompeo yagiriza abademokrate mu nama nshingamateka mu rwego rw'abadepite kuba bariko baragerageza gutera ubwoba abo bategetsi batanu bahoze canke bagikorera ubwo bushikiranganji. Korea ya ruguru yarateye ikindi gisasu gisa na misile inyuma y'amasaha make ico gihugu gishikirije ko kigiye gutunganya imibonano yo ku rwego rwo hejuru na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku munsi wa gatandatu. Igisirikare cya Korea y'Epfo cyashikirije ko ibyo bigendajuru byatewe biva mu gisagara cya Wonsan ni mu ntara ya Gangwon mu gatondo ko kuri wa gatatu. Abategetsi b'Ubuyapani nabo bashikirije ko misiri imwe yaguye mu gihugu cyabo, mu gihe byo bari byo bwoba ari ubwa mbere mu myaka ishika kuri ibiri igisasu cya Korea ya ruguru kigwa mu gihugu cy'Ubuyapani. Ubutungane bwa Irani bwaciriye urubanza rwo gufa umugabo yagirizwa gusumira urusaku ikigo cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika kijejwe iperereza ryo hanze CIA. Muvugizi y'ubwo bushiranganji yashikirije ko abandi bantu babiri baciriwe gufungwa imyaka cumi ku cyaha nk'icyo nyine, abandi bane bacirwa gufungwa imyaka cumi ku kwibira amabanga igihugu cy'Ubwongereza. Izi manza ziciwe mu gihe icuka kibi hagati ya Irani na Leta Zunze Ubumwe za Amerika kikibandanya ciyongera inyuma y'aho Perezida Donald Trump akuriye Amerika mu masezerano ya nikleere Irani yafunditse n'ibihugu rutura ku isi mu mwaka w'2015. Amerika ntaco irashikiriza kuri izo manza zaciwe na Irani ejo ku munsi wa kabiri. Wahoze ari umukuru w'ibiro bikuru bya gisirikare muri Israeli Benny Gantz ejo kuri uyu munsi wa gatatu yahagaritse umubonano yari kugirana n'umushyirangaji wa mbere Benjamin Netanyahu, kukaba ari ukundi gusubira inyuma mu twigoro two gushinga leta nshasha y'ubumwe. Gantz yavuze ko ivy'ibanze bya mbere imbere y'uko umubonano uba bitakwijwe, ariko yavuze ko iyo nama ishobora kuzoba mu mpera z'iyindwi. Umugambwe rikudi wa Netanyahu washikirije ko ubabajwe n'iyo ngingo ya Gantz yo gusivya ivyo biganiro imusaba gukora kugira ntihasubire kuba ayandi matora. Mu gihe Netanyahu yonanirwa gushinga leta nshasha, perezida wa Israeli Reuven Rivlin ashobora gusaba Gantz gushinga leta canke agashobora gusaba inama nshingamateka igahitamwo umushikiranganji mushasha. abantu biyoberanije bakigira abajejwe umutekano bacungera ikambi y'impunzi yahitwa Al-Hole mu buraruko bushira uburengero bwa Syria baratwaye mu mpisho abakenyezi bataramenyekana igitigiri bafitaniye ubucuti mu muryango n'abarwanyi b'umuhari wa leta ya Kiisilamu nk'uko abategetsi babyiganiye ijwi rya Amerika. Al-Hole ni kambi yarimwo abakuwe mu byabo mu gihe cy'intambara n'umuhari wa leta ya Kiisilamu mu ntara ya Deir ez-Zor mu buraruko bwa Syria. Ishyirahamwe mpuzamakungu ryita ku burenganzira bwa kiremwa muntu Human Rights Watch ishikiriza ko abantu barenga 11,000 bari muri iyo kambi bari abagore b'abanyamahanga hamwe n'abana. Leta ya Iraq yashikirije ko umuntu ashika kuri umwe yishwe abandi 200 barakomereka ejo kuwa kabiri mu gutana mu mutwe kwabaye hagati y'abajejwe umutekano hamwe n'abakoze imyerekano bidogera kubura akazi hamwe no gukora nabi ku inzego za leta. Leta yashikirije ko abajejwe umutekano 40 bari mu bakomeretse muri iyo myerekano bamwe bise ko yabaye mibi ku murwa mukuru wa Iraq mu kiringo kirenga umwaka. Abanya Iraq benshi bidogera abanyepolitike babo hamwe n'abategetsi ba leta kurya ibiturire bikaba ari byo byabujije igihugu kunaguka mu butunzi inyuma y'imyaka ihitiye kiri mu ntambara n'umuhari w'iterabwoba wa leta ya Kiisilamu.
Urakoze Aloyce ku makuru uhejeje kudushikiriza. Radio Ijwi d'Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi ejo ku munsi wa kabiri niho abagize komisiyo zitegura amatora mu ntara barahiye kuzorangiza ibikorwa byabo mu matora rusangi ategekanijwe mu kwezi kwa gatanu mwaka utaha w'2020. Nguko umenyesha makuru w'Ijwi d'Amerika Eloge Wirika neza bitangaza mu ndahiro yabo biyemeje kudahengama.
Abonye bamwe bagiye kurangura igikorwa cyo gutegura amatora mu ntara zose zigize Burundi. Uko ijana 55 uyu munsi barahiye imbere y'umukuru w'umugwiseni utegura amatora ku rwego rw'igihugu. Hari intumwa z'imigambwe, amashyirahamwe yigenga, amashengero n'abaseruka ibihugu byabo mu Burundi. Indahiro bagize Pierre Claver Kazihise umukuru wa seni abahamagarira kuyigendera.
Tubasaba n'ukuri yuko indahiro bagize bokurikiza ibirimo. Nicyo kintu gikuru kiriho kuko wagiye indahiro n'ikintu gikomeye cyane. Murabona twese niho twari barahiye makunga akoranye bari kuyo ndahiro rero bategerezwa kuyigendera kugira koko bashitse umurimo ibanga bagiyemo.
Ahatari hake hari imigambwe yavuze ko itaronkejwe ibanza kandi iserukiwe cyane mu ntara. Nko mu ntara za Bururi na Rumonge mu manuko n'umanuko bushyira uburengero umugambo utavuganwe n'ubutegetsi senere widoga uvuga ko batwa buserukira mu masepi batanu bose basubirizwa abandi atanu umwumvikano royemo. Ariko kazi zisasigura kutunenge twose twizwe kongera dutorerwa umuti.
Intore zimaze gusohoka byarashize kugira ngo hagire abidoga. Mugabo rero bari bafite kugira ngo banike amakete bavuge icyo batashimye hama natwe dusubiremo tubyihweze. Twarabikoze nk'uko amategeko abitekanya hama tusanga bamwe bamwe barafise ukuri turabisubiramo abandi nabo ntitwashoboye kubisubiramo kubera yuko bitaboneka neza igituma twokuraho twari twashize. Ikindi cyo mwomenye ni uko hari habiduze mugabo bashaka kugira ngo ibibanza byinshi. Icyo kintu cyari kigoye kubera yuko aba ikibanza cya sepire harimo ibibanza bikeyi 155 ku migambwe 30 n'iyindi ku mashyirahamwe 1,000 ku mashengero ya majana. Murumva rero yuko ibibanza byagabanganje ko bishoboka. Ndababwira yuko imigambwe 22 yaronse amashyirahamwe 21 yaronse n'amashengero indwi bose bashoboye kuja muri sete. Murumva rero twaragejwe ufite dushobora mugabo kugira ngo baronke bose ntibikunda murazi yuko no mu kinyo yitwa bati abakunzi tubahera mu bindi.
Amwe mu mashyirahamwe yigenga yaronkejwe abayaserukira mu migwi y'intara itegura amatora yashimye. Rimwe muri iyo ni ya Japo Rihani iterambere ry'ugwarukanya Afrika. Eric Nsengimana mukuru wa Japo.
ugwaruka gwaraserukiwe bikwiye ukaba rero twegeye mu ishyamwe aja parumunezero ko biyumviriye gushira mu gwaruka muri kino gihe gikomeye muri uno mugwa matora bikazoha icizere cyane ugwaruka na cyane cyane mu gihugu cy'u Burundi ko amatora uko atanguye ni kahera tukizera ko n'inzego zizova muri aya matora nkuko n'umugwiseni wabitanguye gushiramo ibice bikwiye by'ugwaruka twe rero mu ishyamwe aja turashima kuntu basize imbere ugwaruka tukizera ko nibizova mu matora ugwaruka ruzokwama rushigwa imbere kugira rushobore kubaka igihugu cyacu turi mu nzego zifata ingingo
amatora y'umwaka wa 2020 yari kategurwa mu gihe hari abanyepolitike bahunze igihugu n'ubu bakiri hanze yacu bamwe muri bo nk'abagize umunanitse na rede bamaze kuvuga ko bamwe bonsuze bashaka harimo gukurwa kw'imitahe no gucungerwa umutekano n'urwego bihitiyemwo botaha kuyitegurira ariko unanitse fora rusha rwo rusanga amatora y'umwaka udashobora guhuhura ibyo ruvuga ko byari bisanzwe bihuha Jeremy Minani umuvugizi w'urwo runani
tuzi neza yuko ayo matora keretse ko azobaje gutuma injyane turimwo zikomera nta n'umuti w'izo njyane ashobora kuzana kuko n'amatora azobatunganijwe ata na kimwe cyotuma atunganywa neza amatora y'inkinamico azobaje gukomeza ijya leta ahubwo asasira indavya ntwaro y'igikenye dufise uno munsi mu Burundi
kuva mwaka w'2010 amatora yabaye mu ngorane uwo mwaka abatavuganywe n'ubutegetsi bayisokoyemo bamaze kuja mu ibanze yonyene bemeza ko afite ibimenyetso ko yamaze kuyibwa mu 2015 naho mugambwe Sende David uri ku butegetsi wayatsinze impaga inyuma y'imyirekano y'ugwanya ikindi kiringo cha president Nkurunziza bamugwanya bavuga ko atararekuriwe nigerageza gihirwa cy'ubutegetsi byaburijwemo naho nyene abagwanya ubutegetsi bwa gitega bari bayisokoyemo Eroje ulika neza Nairobi, Juja Amerika.
Mwanda nyakumviriza radio, Juja Amerika, Isamira nili Washington, DC, Mkirundi, Noma, Kinyarwanda. Ingingwe gutahukana impunzi z'Abarundi zahungiye mu gihugu cha Tanzania kugushaka kwazo canke ku nguvu ejo ku munsi wa kabiri ntiyashizwe mu bikorwa nk'uko byari byitezwe mu makambi ya Nduta Nyarugusu na Mutenderi mu burengero bwa Tanzania umumenyesha makuru w'ijwi rya Amerika Jeff Jovin niwe adushikiza amakuru ya nyuma aturuka muri ayo makambi
mu nkambi zose zitatu zicumbikiye impunzi z'Abarundi arizo Nduta Nyarugusu na Mutenderi aratekanye gusa mu nkambi ya Nyarugusu ku munsi wejo niho hasohoye itangazo risaba murundi we wese akeneye gutaha ku bushake bwiwe yosohora ku biro by'umukuru w'inkambi kwiyandikisha abarongozi b'inkambi HCR hamwe nabo mu bushikirangaji bw'intwaro y'agati mu gihugu atanumwe yibonekeje kuvuga cyo cyose kijyanye n'uwo mugambi wo gutahukana impunzi ku nguvu nk'uko byari byavuzwe mu kwezi k'umunani n'umushikirangaji w'intwaro y'agati mu gihugu cya Tanzania Kangi Lugola kubwiyo ngingo ijya Amerika yatembereye mu nkambi ya Nduta kuri itariki ya mbere y'ukwezi kwa cumi bamwe mu Barundi basanga bari mu mirwi mito mito barindiriye ngingo yo kubahungura ku nguvu ko ishyirwa mu ngiro gushika isaha 5 zo mu gitondo mu nkambi hari hatekanye cyane amashyirahamwe afashe impunzi yari kabandanya n'ibikorwa byayo bisanzwe ku murongo wa telefoni twamagaye umuvugirizi w'ubushikiranganji bw'intwaro y'agati mu gihugu cya Tanzania bwana Felix Magara uyu yatubariye ko atana kimwe amenya ku bijyanye n'uwo mugambi wo gutahukana impunzi z'Abarundi zahungiye mu gihugu cya Tanzania kandi atamunsi n'umwe Tanzania irigera igabisha gutahukana Abarundi ku nguvu naho biruko biboneka yuko Tanzania yoba yahagaritse umugambi wo gutahukana impunzi ku nguvu kubera atana kimwe kijyanye nawo kiriko kirakorwa kuri itariki ya mbere y'ukwezi kwa cumi bamwe mu mpunzi bavuganye n'iri Amerika bashimira amashyirahamwe yaharanira agateka kazi na muntu hamwe n'abantu bateye akamo bakagondoza leta ya Tanzania ikisubirako kuri iyo ngingo yo guhungura impunzi ku nguvu
ego twebwe nk'impunzi n'ukuri itariki imwe yari yaduteye ubwoba ariko turashimira Imana ko tubona leta ya Tanzania leta y'u Burundi ngingo bari bafashe guhungura abantu ku nguvu batayashize mu ngiro abantu kwari twatekeyeho n'ubwoba kuko twavuga ati tukomadongurwe ku nguvu nk'uko icyari kimwe babivuze ariko tugiye kuraba suko vyabaye n'ukuri turashima na cyane cyane turashimira abantu bateye akamo bakagondoza leta ya Tanzania ikisubirako n'ubwo amakenga kiri menshi muri twe by'impunzi kuko giyurumva amajambo yo hirya no hino bamwe baravuga ngo na mayeri bariko barakoresha ngo mwana n'umwanya bazoshobora kugira ante kuduhungura ku nguvu. Na yama kengani menshi mwitu kwa gimhunzi, nubugi itali kisane ya tule engani, tulamona ko umengo kuhungu kwa kunguvu vizu hava viva kuko, haribi numara tumono menga vili nyegeji. Isi kwa usabare ta Tanzania ta yu Burundi, chukimo na yuwe nisiara, nuku munu ama horo kwanza yu munu ama mumotima we njeni. Kugiru muna hungi, alafisikino cha muhungi ishije. Kani mugiu muna wana kisho kino kitara tungano, kitara va munzira, na shawara kufuga ngu munu nga gomba tae. Nchuki tumare otu kwa bandani ya dusaba, ima anayo idu kingira, chukimo na bandani wa dusemeri langa Burundi wari mumakungu, ama shirahamu atandu kanyi. Kubo bandani ya basemeri la kubujo, nidu hungu kwe kunguvu, kwa tuwa wana mugiu kuchasu chuburundi na mahora rabaho. Na babayo barabivuga, na bandi kandi barabisemeri, anu kumaradi otu kwa batu kwa vjumvi, sahaba anu wanyuruzgo wakabolezgo igufa, ifjore ube ni mubi nubi tumatu kwe gengi muunzi, tutawana kwa tukoshewora guta.
Nukuru kumi kwa hivyo fiteguriye, inghambi yosi, nukuru ya kwa hivyo gizi nukua vgenshi, ewa gawa. Kwa hivyo nukuru wa gizi, nukura kei, kwa hivyo tugi dugati, ya tari kimi ya gizi, ama saratoka te kudu tukara, abadungule kungu. Munga kwa hivyo kwa kei, tuu ni hadu, igari mne, igoma kutukara ba, munga wa wada kutukara ba, nukuru ya ndike si jegos. Nukuru kwa hivyo tulimu, nukuru kwa hivyo kie, nita tuu na yuko, rijate kukureta ya tanda, nia ya pande, yuko
Ariko tulibaza yuko hamwe vyoba bakabikoresha ku nguvu tuzoba tubibona n'ibyo bari byiza niba bishira mu ngiro tukanari byiza tuzobishima ko bazabikoze ariko akaba ari amayeri bakoresheje bizomenyekana akaba bagombye gukoresha amategeko byose bizomenyekana turavye ukuntu bari baje n'ukuntu bari babishikirije turabona kumengo waba bisubiye ko bukebuke ariko tuzovyemera neza iyo ngingo tubonye itagiye mu ngiro
itariki 24 z'ukwezi k'8 uyu mwaka wa 2019 mashikiranganje b'intwaro yo hagati mu gihugu cya Tanzania Kangirugora na mugenzi we wo mu Burundi Pascal Barandagiye bagendeye mu nkambi za Nduta na Mutendeli kumvo yo guhimiriza impunzi gutahuka mu gihugu cyazo nyuma y'ugo rugendo Kangirugora mu kiganiro n'abanyamakuru yagabishije yuko Tanzania izobanza guhungura Barundi abishaka n'abatabishaka bose hamwe yamara gushika ya masaha iyo jambo ntirashyirwa mu ngiro kandi atanakime kiravurwa na leta ya Tanzania kuva mu nkambi ya Nduta iri mu burengerazuba bw'igihugu cya Tanzania James Jovini kubw'iji ya Amerika
tukivuga ku mpunzi z'abarundi ziri hanze y'igihugu abarundi b'impunzi bagera ku 600 mu ikambi y'agateganyo ya Sange muri territoire ya Uvira mu ntara ya Kivu yo mu manuko muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo basabwa kwimurirwa mu ikambi ya Mulongwe iri muri territoire ya Fizi n'inkuru y'umumenyesha makuru w'ijwi rya Amerika Vedaste Ngabo ari Sange
ukigera muri inkambi y'agateganyo ya Sange iri mu birometero 7 n'uruzi rwa Rusizi wasanga abana bari mu kigero cy'imyaka 3 y'amavuko kuzamura bari gukina hanze urupangu rwa manjanja ababyeyi bamwe bari mu bihangare abandi nabo bari gusohoka inkambi berekeza muri centre ya Sange gushakira imirimo ndetse no kurema isoko kuko muri inkambi nta soko ndetse na botike biyubamo Miburu Pascazia amaze amezi 4 muri inkambi y'agateganyo ya Sange yahungiye muri inkambi avuye mu ntara ya Cibitoki komine Bukinanyana
cyukuri nanjye turonka turaronka ubugarisa sita honyene abana mu ijoro turarara ubusa nta kintu turonka dufungura mu bisanzwe Mora bukungene mushora kudukura ngaha kwebwe tugomba twishwe n'inzara n'abana Nijyo jamu nari mfise nyamukuru kuko nka James abana babiri ni mfise inzara nyinshi cyane ngira nabandi bavyenye ngaha nyine dufise inzara nyinshi
Ariko ngo babishoboye bajya gukora mu kongomani
Nkaje mfise umwana ntibashobora ko mpakaje Nagenda kuri Mendevu indwi yose gahera atakaze ndose k'igihumbi no gaburira njye abana Cyukuri dufise inzara nyinshi cyane ngaha
Ibibazo by'imibereho mibi biri muri iyi nkambi bishimangirwa n'uyu musore na utashatse ko tuvuga amazina ye kubera impamvu ze z'umutekano
dufise ubuzima bubi mu bisanzwe kandi murabona n'ingene twonze kameme nkaje murabibona nabakwerekwe kandi turabye n'ibitigiri by'abagwara nk'uko munsi cyangwa kundwi nk'abari hariya kwa muganga nibise byinshi cyane cyababa nk'umuntu nibise n'imiburiburi nkindwi hafi kwijana nako kwicumi urumva ko mu bisanzwe abantu benshi bagwaye cyane kumva zo kujya nahazi ico dusaba ariko kosaba hariya mutuvugire basi badukure muri kino kibanze
usibye ibibazo by'imirire mibi bigaragara muri inkambi usanga n'uburarizi impunzi ziraramo butameze neza kuko usanga abagore barenga 80 barara mu gihangare kimwe n'abana mu gihe abagabo nabo baba mu byabo bihangare bamwe bajyama kudukeka abandi nabo batadufite
harimo abo twinjiranye nta burago turaronka kugeza rano no munsi turiko dusasa ibirengeti baduhaye abandi binjira tukabona bariko babahereza uburago ariko nato tukiyumvira none twebwe twabaye ibicibwa mu bandi kubwa taburago bareko baraduhereza dusase ubunya twese turiko dukumbagara ku burengeti
njewe nta kirago nta burengiti nta n'umusegetera bampaye babitanze nagiye gushakira asiyo yaba kugeza na n'ubu nta kintu ndabona cyo kurara
gusa mu rwego rwo kwishakira ibisubizo kuri ibi bibazo by'imibereho mibi izi mpunzi zihura nabyo usanga hari impunzi zisohoka ingambi zikajya gutera ibiraka mu baturage b'abakongomani batuye mu kibaya cya Rusizi. Minani Elizabeth wavuye mu ntara y'Ibitoki muri zone Masango atera ibiraka mu baturage bo muri Sange kugira ngo atunge abana biwe.
Ugiye kwaka akazi baraguhereza, ugiye kubabwira ati nze kubakorera mu duhe ibyo dufungura barabahereza nta ngorane n'abantu bafite ikinamico. Hari igihe tugenda kubafasha nk'uko soroma utwumbati bakaduha inyumbati cyangwa ubududu mu iyo minsi naho bari bamaze iminsi bariko barasoromesha imiceri twagenda kwirirwa tukabayorera bakaduha umuceri wo kurya. Babwira ati tumugumye amafaranga mugabo muduhe ivyo turya.
Muri inkambi irimo impunzi z'abarundi 595 hari zimaze amezi 5 abiri ndetse n'ukwezi kumwe zigeza muri Sange. Inyinshi muri izi mpunzi ni ziva mu ntara ya Cibitoki, Bubanza ndetse na Kayanza, aho komisiyo y'igihugu ishinzwe impunzi muri teritwari ya Uvira ivuga yuko bubaho ubuhungiro ari abagaragaza ibimenyetso yuko bahohotewe n'inzego zishinzwe umutekano cyangwa bazira ibyiyumviro byabo bya politike. Iradukunda Claudine yahungiye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo avuye mu ntara ya Cibitoki, komine Buganda. Iyi ni inshuro ya kabiri ahungiye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kuko mu mwaka w'2017 yari yasubiye mu Burundi.
Ikibazo cyatumye kingarukana ni uwo mutekano muke nyene wo kugira aho kwica abantu niwo natumye ngaruka ngaha.
Hari uwo bakwiciye wowe?
Kwicyo barabaranyereje iwacu
hari
aho kujya kabiri nyene muri komine Buganda nyene kujya kabiri bari batanga kuza baranyuruza n'abantu banyuruza n'abantu. Ubu rero mu Burundi ni ukuguma ari kwikanga ni ukuguma ari kwikanga nge ndaraba tijewe ntabwo nashobora kugwa ngaha n'abana b'imyaka itatu mfite abana bato bato b'amahasa tijewe ndatumye nditura imbere nge ndokwitegura sinogwa ngaha mu Burundi.
Umuyobozi ushinzwe ingambi z'agateganyo muri teritwari ya Uvira bwana Fredi Salomo avuga yuko biba biteganyijwe yuko izi mpunzi zimara ukwezi kumwe muri iyi ngambi gateganyo ariko hari igihe zimara amezi arenze 5 bitewe n'uko imashini zifotora izi mpunzi ziba zoherejwe gukorera mu zindi ntara za Congo zirimo impunzi za Sudani y'Amajyepfo. Vedatse Ngabo ku bw'ijwi rya Amerika muri Sange mu ntara kivu y'Amajyepfo.
Ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ishami ry'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU ryita impunzi HCR ritangaza ko abimukira bakuwe muri Libya bajanwa mu Rwanda bafise ubwigenge bwo kubaho aho bakiriwe mu ikambi y'agateganyo iri Gashora mu karere ka Bugesera. Mugenzi wacu Veniste Nshimiyimana yavuganye n'umuvugizi wa HCR kubijyanye n'ukugene abo bimukira babayeho.
Nk'uko twabitangajwe na Charlie Yaxley umwe mu bavugizi ba HCR ndetse akaba yari no mu Rwanda mu cyumweru gishize igihe impunzi zavuye muri Libya zagiraga i Kigali zikoherezwa i Gashora mu Bugesera ngo bahawe ibyangombwa byose bikenerwa batuzwa heza ndetse bahabwa ivuriro rifite abaganga b'ingeri zose barimo n'abafasha gukira ihahamuka. Ati bafite ikibuga cy'umupira ndetse naho abana bashobora gukinira. Charlie Yaxley ati ntawe ubabuza kujya aho bashaka.
There is freedom of movement for them there.
Hari abari mu Rwanda barishyira bakizana bashobora kuzajya basohoka bakajya kwivuza bakajyana abana mu mashuri ndetse bakaba banakora ubucuruzi n'ibindi.
Engage in local business and trade and so on.
Abantu bakomeje kwibaza niba ziriya mpunzi ziva muri Libya zizimurirwa handi cyangwa se niba zizaguma mu Rwanda. Umuvugizi wa HCR yavuze ko byombi bishoboka.
Byombi birashoboka, bamwe bazimurwa kandi turimo turashaka ibihugu bishobora kubakira. Urumva ko rero dukeneye ibihugu byinshi bigaragaza ko bibyifuza. Uwo murimo urakomeje ariko rero bose ntibashobora kubona ibihugu bibakira. Bamwe bagomba kuzakira ibyo bazagenerwa nko kuba basubira mu bihugu bari barabonyemo ubuhungiro, abandi bagasubira iwabo igihe babyifuje kandi bikagaragara ko umutekano wabo uzubahirizwa. Abandi bazaguma mu Rwanda nk'impunzi batuzwe nk'abandi baturage. Urumva ko hari uburyo bwinshi.
You know, a number of different possibilities there.
twashatse kandi kumenya umubare w'impunzi zizoherezwa mu Rwanda mu gihe Rwanda ruvuga ko rushobora kwakira gusa abagera kuri 500 Charlie Yaxley yavuze ko abazajya basohoka bazajya basimburwa n'abandi
as one group leaves
uko bazajya hagira abavanwa muri icyo kigo bimuriye mu bihugu cyangwa se bageze handi bajya bazajya basimburwa n'abandi bavuye muri Libya kiriya kigo ni inkambi y'agateganyo siyo guturamo magingo ya dufite impunzi 400 zifungiye muri Libya bakeneye gufashwa kandi tubizera kuzagabanya uriya mubare
we hope that we can bring that number down significantly
igikorwa cyo kwimura impunzi gitwara akayabo k'amafaranga atangwa mu gukodesha indege no gushaka abacunga umutekano w'impunzi bitewe naho ikibuga kiri ukongeraho n'amafaranga yo kubatunga aho bari mu Rwanda Charlie Axel yagize ati
it's difficult to put an exact figure
ntibyoroshye gutanga umubare udakuka ariko kugeza magingo ya ushyizemo amafaranga yashowe kugira ngo umushinga utangire twasanze tuzakoresha miliyoni 10 z'amadolari tukaba dusaba umuryango mpuzamahanga kudushyigikira
by giving us funding for it.
Umuvugizi w'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi yashimye Leta y'u Rwanda yagaragaje ko ishobora kugoboka abana b'Afurika bari mu kaga yifuza ko rwabera urugero ibindi bihugu. Venuste Nshimimana, Ijwi ry'Amerika, Londres.
Mu mwanya w'ikiganiro Amerikana kivuga ku byaranze Amerika muri kahise no mu bihe tugezemo, mwateguriye kandi mushikirizwa na Thomas Kamirindi.
Ngaramutse neza Inteko ishinga amategeko ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika umutwe w'abadepite yatangiye gukora amaperereza ku byaha President Donald Trump akekwaho bishobora gutuma aregwa akaburana maze byamuhama agakurwa ku butegetsi nibyo bita impeachment ikaze mu kiganiro Amerikana Impeachment ni iki icyambere ni igikorwa giteganijwe mu itegeko nshinga rya Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu ngingo yaryo ya kabiri riravuga ngo president vice president abakozi bakuru b'igihugu b'abasivili bazakurwa mu mirimo yabo biturutse ku kirego no guhamwa n'ibyaha by'ubugambanyi ruswa cyangwa ibindi byaha biremereye n'imyitwarire igayitse Ibyaha by'ubugambanyi na ruswa birumvikana naho ibyaha biremereye n'imyitwarire igayitse itegeko nshinga ntiribisobanura abahanga mu bya politiki bumva ko ari ibikorwa binyuranye n'indahiro umukuru w'igihugu akora iyo agitangira imirimo ye no gutakaza icyizere muri rubanda muri ibyo harimo nko gukoresha umwanya afite agamije inyungu ze bwite Icya kabiri ninde ushinzwe impeachment mu ngingo yaryo ya mbere itegeko nshinga rivuga ko ari inteko ishinga amategeko umutwe w'abadepite wonyine gusa ushinzwe gukora impeachment ntabwo itegeko nshinga risobanura uko bigomba gukorwa gusa nk'uko umuco ubyerekana kuko si ubwa mbere ibya impeachment bibaye hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika abadepite babanza gukora iperereza rigomba kwerekana ibyaha inteko ishinga amategeko irega umukuru w'igihugu muri iperereza bakusanya ibimenyetso biri mu nyandiko bagahamagaza n'abatanga buhamya ushinjwa nawe afite uburenganzira bwo gutanga ibitekerezo bye mu nyandiko cyangwa mu magambo Ijwi rya Amerika kubirebana na President Trump Iperereza ryatangiye mu gihe komite esheshatu z'umutwe w'abadepite zari zisanzwe zikora amaperereza ku mikorere y'umukuru w'igihugu mu rwego rw'inshingano zawo zisanzwe mu itegeko nshinga zo kugenzura ibikorwa bya guverinoma. Izi komite ni zishinzwe inzego z'ubutasi, inzego z'ubutabera, imikorere ya guverinoma, ububanyi n'amahanga n'imari ya Leta. Mu magambo make, izi komite zirakora amaperereza yo kumenya niba Uburusiya bwarafashije President Trump gutorwa mu 2016 no kumenya niba hari imisoro ya Leta atatanze mu myaka yashize. Muri iperereza rishya, Madamu Nancy Pelosi, Perezida w'Inteko y'Abadepite, yahaye amabwiriza izi komite zose esheshatu yo kwihutisha amaperereza yazo no guhuriza hamwe imyanzuro yazo. Zizayiha komite y'ubucamanza. Noneho yo yandika umushinga w'ikirego nk'uko umushinga w'itegeko risanzwe uba wanditse ingingo kuyindi. Komite y'ubucamanza nayo izawushyikiriza inteko rusange y'abadepite bose hamwe. Inteko y'abadepite yose igomba kwemeza burundu na kimwe cya kabiri hiyongereho ijwi rimwe umushinga w'ikirego. Iyo imaze kwemeza ingingo zose biba bibaye ikirego burundu. Nicyo cyitwa impeachment. Umutwe w'abadepite nawo ushyikiriza iki kirego impeachment umutwe wa Sena ugahita uhinduka urukiko rukaburanisha uregwa. Ibi tuzabigarukaho ubutaha. Nshuti zacu, iki kiganiro Amerika nagihumurije mbashimiye ko mwagiteze amatwi. Mugira umunsi mwiza, mwari kumwe na Thomas Kamirindi, murakarama.
Amakuru n'ibiganiro twari tubafitiye kuri isaha kuri Radio Ijwi ry'Amerika niho bigarukiye. Tubashimiye ko bamwaduteze amatwi, tubatumira no kubandanya mudukurikirana iminsi yose mu biganiro byacu byo mu Kirundi no mu Kinyarwanda kuri radio yanyu, Radio Ijwi ry'Amerika.